nibikiri rukurukuru ahubwo inkuru ni yukuri wahoza twara Burundi perezida Peter Buyoya yaratanze imihoho mu kibanza c'intumwa idasanzwe gishiramo igihugu bwa Afrika mu karere ka Sahel no mu gihugu ca Mali amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika ryaronse rihawe numwe mu bamwegereye yagize ati ego nivyo perezida Buyoya yaratanze imihoho itariki 7 z'uko kwezi kw'11 yaciye ashikiriza ikete ibiro bikuru bya Union Africaine inyuma y'iminsi 4 canke 5 ibyo biro bikuru by'umuryango w'ubumwe bwa Afrika byaciye bimuha inyishu ko byemeye gutanga imihoho kwiwe ico bikoze ayo makuru yo kwizera avuga ko nubu akiri muri ico kibanza kuko atawundi aramusubirira yagize ati nye n'icubahiro Buyoya nubu ntarasezera burundu kuko muri kino gihe hari amatora atandukanye mu nzego za Union Africaine ibiro bikuru byamusabye ko yoba ararindiriye gato akora akazi kabayabaye ico bita assurer affaires courantes nawe yaravyemeye ubundi mukozi w'umunyacubahiro mu ishami ry'ubumwe bwa Afrika yari yatangarije ijwi rya Amerika ko perezida Buyoya yatanze kete ryo gutanga imihoho haraheze indwi imwe gusa atubwira ko atibuka neza itarike perezida Peter Buyoya twamuhamagaye kuri telefone yiwe kugira ngo aduhe inkuru y'imvaho ariko ntitwashoboye kumuronka n'ubutumwa bwanditse twamurungikiye ntarabwishura ico bikoze bamwe mu bashingwa manza biwe batubwiye ko inkuru ari ukuri gusa ko wenyene ubwiwe ariwe azovyivugira mu minsi iza mu maradiyo n'ibinyamakuru amasoko yacu yatubwiye ko perezida Buyoya yatwaye Uburundi mu biringo bibiri birimwo ikiringo mfata kibanza yoba yanse gushira mu ngorane bumwe bwa Afrika kubera Burundi buri mu bihugu bigize uwo muryango nabwo bukaba bumurondera bwaranasavye uwo muryango kumufata ukamurungikira ubutungane bw'ico gihugu ayo makuru yo kwizera kandi avuga ko Major Peter Buyoya yafashe igihugu ku nguvu ubwa mbere mu iherekwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi 1987 yoba yafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho afatiye ku rubanza rw'abagirizwa igandagurwa ry'uwamusubiriye perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi 1993 mu rugo rubanza ubutungane bw'u Burundi buheruka kumucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu kwezi guheze kw'icumi co kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri ico gihe ico bikoze nk'uko vyemezwa n'umwe mu bacingwa manza biwe urubanza ntirurahera perezida Buyoya yarunguruje co kimwe n'abandi basangiye dossier kandi haracariho n'izindi nzego zo kungururizamwo mu gihugu harimo n'amasentare mpuzamakungu nk'uko abo bacingwa manza babivuga ikindi camutaye makenga nk'uko amakuru dufise avyemeza nuko yoba yanse ko yokwirukanwa nk'uko vyagendeye umusirikare wo kugwego rwo hejuru yahora mu bahanuzi bakuru b'ubumwe bwa Afrika aturuka mu gihugu ca Ethiopia yiyamirijwe n'igihugu ciwe kimwagiriza gushigikira abagwanya leta mu ntara ya Tigre muri uku kwezi nyene naho biruko ayo makuru avuga ko Musa Faki Mahamat atwara ubumwe bwa Afrika n'inzego z'uwo muryango boba baratangaye kubera iyo ngingo yo gutanga imihoho ya perezida Buyoya kuko izo nzego zari zamwemereye ko zizomukingira gusa gutanga imihoho bamwe mu bamwunganira babona ko ari ngingo yizwe neza kandi yitondewe ico bise decision mûri amakuru ya mbere yavuga ko perezida Buyoya yoba yaciye yihutira gusaba ubuhungiro mu gihugu c'u Bufaransa naco kikamusaba kubanza guhagarika ibikorwa vya politike ya marisoko ryacu gize ijana ku ijana ryatwemereye ko Buyoya ahubwo yamaze gusaba ubuhungiro mu gihugu ca Mali kandi ko yamaze kuburonka ndetse ko n'umutekano wiwe ukingiwe bikwiye igihugu ca Mali na karere ka Sahel ni gice Peter Buyoya w'imyaka 71 amenyereye kuko yarahamaze imyaka 8 aha korera nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika yaragize n'uruhara rukomeye mu biganiro byahuje leta n'abasirikare baheruka gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu kugira ngo ubutegetsi busubire mu minwe y'abasivile Major Peter Buyoya yahunze igihugu ciwe amaze kuja muri ico kibanza inyuma y'indiyane za politike zadutse mu mwaka w'2015 aho nyakwigendera perezida Peter Nkurunziza yashaka kwitoreza ikindi kiringo abamugwanya bavuze ko giciye kubiri nibwirizwa wa shingiro imbere yaho gato Buyoya n'ubutegetsi bw'u Burundi ntibarabana yingwe kuko mu mwaka w'2014 igihugu ciwe cemeye kumushigikira mu kurondera gutwara umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie ico gihe iradiyo y'abafaransa RFI yamubajije ko yoteza imbere uwo muryango kandi yaratembagaje ubutegetsi kabiri agatwara muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'igihumbi 1987 gushika muri 1993 akaga agaruka ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha. Major Petero Buyoya yishuye ati igikuru singe umuntu ashika ku butegetsi ahubwo n'icamarira abanyagihugu ari kuri ubwo butegetsi hamwe n'ingene burekura. Jewe nafashe igihugu kabiri atamarasa sesetse, nsubiza ubutegetsi neza atamarasa sesetse, nemere vyavuye mu matora, nongera nemere vyavuye mu masezerano ya Arusha, ndakinjura mu mahoro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.